Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki zitanu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2018. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Iyo riso yamaze kugara nta bantu niyo serivisi minimum na iri kirakora, abariko barakora serivisi minimum na ni GBC akasakaze ko gukoreshwa serivisi minimum. Mu gihe bagomba gukora iyi serivisi minimum nakubwiye ko ubuzima bwacu buba andanye.
Uyo ni Freddy Gakunzi asebuka impunzi z'abanyekongo baba mu ikambi ya Bwagiriza mu ntara ya Ruyigi mu Burundi, avuga ukuntu byari byifashe muri iyo kambi. Turavuga no ku rubanza rwa Sergent Rutare Jean Bosco n'abo bareganwa hamwe rwashikanywe muri sentare ya gisirikare mu Rwanda, ku myiyerekano kuri ambasade y'u Rwanda i Nairobi isaba ko Diane na Adeline Rwigara barekugwa, no ku mugwi Severe rujejwe gutoza ukuri no kunywanisha Abarundi uzotangura ibikorwa byo gushingurana iteka ibisigarira by'abantu byahambwe bunyamaswa mu binogo rusangi, no ku mpari ndende muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mucamanza Brett Kavanaugh. Yamara reka tubanze dutega amatwi amakuru twateguriwe kandi tugera dushikirizwe na mgenzi wacu Aloys Bigirimana. Baramutse Aloys.
Baramutse ndamutse n'abaduteze amatwi. Tuyahere mu yavugwa muri Indonesia. Intara ya Sulawesi iri hagati muri ico gihugu ca Indonesia yaratanguye kwisuganya no gusubira mu buzima busanzwe n'inyuma y'indwi ibice bimwe byayo bisambuwe na Nyamugigima yakurikiwe n'isuri y'ikiyaga yiswe tsunami byahitanye abantu barenga 1,500. Umuyaga nkuba waragarutse mu bice bimwe bimwe by'igisagara Palu kibamwo abantu barenga 370,000 casinzikaye kuruta ahandi. Amaduka yarasubiye gukora ndetse bitekanijwe ko n'indege zigiye gusubira kurwa no kuguruka ku kibuga c'indege gisigaye carasambutse. Igitigiri cabahasize ubuzima catanzwe n'ubutegetsi gushika ejo ku munsi wa kane cashika ku bantu 550,058 n'abantu 770,000 bakaba baratejejwe ingo zabo. Umusirikare umwe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarishwe muri Afghanistan ejo ku munsi wa kane gihe bariko baratana mu mitwe n'abarwanyi b'abatalibani mu bumanuko bw'ico gihugu, nkuko amakuru Ijwi rya Amerika ryakuye mu bategetsi ba gisirikare abivuga. Abategetsi mu gisirikare cya Amerika bavuga ko amakuru aramvuye kuri urwo rupfu azotangwa umuryango w'uwo muhisi umaze kubimenyeshwa. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwashikirije ko Amerika ifise abasirikare bashika 14,000 muri Afghanistan. Urupfu rw'uwo wo kuwa kane ejo rwashikanye rero abasirikare indwi Amerika imaze gutakaza ku rubuga rw'intambara muri icyo gihugu cya Afghanistan uyu mwaka wonyine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zagiriza Ubushinwa kugerageza kwivanga muri demokarasi ya Amerika. Mike Pence ni cegera cy'umukuru w'igihugu yabishikirije ejo kuwa kane ko Ubushinwa bwifuza uwundi mukuru w'igihugu muri Amerika atari Donald Trump. Yisunze raporo zatanzwe n'ibigo bishinzwe iperereza bya Amerika, Mike Pence yavuze ko Ubushinwa buriko burakora ibintu bidasanzwe kandi bikomeye byo kuyovya abanyagihugu ba Amerika ku matora yo mu kwezi kuza nayo mu mwaka w'2020. Ubushinwa kandi ngo bwifuza gucanishamo abategetsi muri Amerika ku nzego z'amaleta no ku rwego rw'igihugu kugira ntibavuge rumwe. Kuva Trump afashe ubutegetsi mu ntango z'umwaka uheze, leta yiwe imaze kongereza amatagisi arenga imiliyaridi 250 z'amadolari y'abanyamerika ku bidandazwa biva mu Bushinwa byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu matohoza amaze gukorwa, Ubushinwa ngo bwifuza guhindura ivyiyumviro by'abatoye Trump ngo bahebe bamuve inyuma. Nayo muri Somalia wahoze ari agira kabiri mu ndongozi za Al-Shababu yifuza ngo kuba umukuru wa leta iri mu manuka bushira uburengero bw'igihugu. Mukhtare Robowe azwi kandi ku izina rya Abu Mansure yabitangarije abanywanyi biwe baharurwa mu majana mu myiyamamazo yo kumwakira yabaye jo kuwa kane mu manuko bushira uburengero bw'igisagara cha Baidoa. Robowe yigeze kuba Amerika yamutangiye miliyoni zitatu z'amadolari ngo afatwe. Azohiganwa rero n'abandi bakandida 10 mu matora yo ku itariki 27 z'ukwezi kw'icumi na kumwe mu mwaka w'2012. Leta ya Obama niho yari yatanze miliyoni 33 z'amadolari kuwotanga amakuru y'abakuru ba Al-Shabab harimwo n'uwo Robowe. Ariko uwo mwaka nyene Robowe yaciye yivangura n'uwo muhari mu mwaka uheze, naho yishikana ku butegetsi inyuma y'ibiganiro byabaye mwibanga. Muri Afrika kandi umugambwe ruko ubutegetsi muri Kamerune wari yamamarije akatari gake amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwandwi ukwezi kw'icumi kuza mu ntara z'igihugu zivuga Icyongereza zivuga ko zishaka kwigenga. Abategetsi bavuga ko abo bashaka kwiyonkora bamaze kunyuruza abategetsi bashika ku munani kandi batera bamwe mu biyamamaza. Ariko naho ngo biruko umugambwe uri ku butegetsi uvuga ko uzobandanya kwiyamamaza muri izo ntara. Umutambukanyi wa perezida wa Leta Zunze za Amerika Melania Trump nawe ejo kuwa kane niho yashika ku murwa mukuru w'igihugu cya Malawi Lilongwe avuye muri Ghana. Ni mu rugendo arimwo rw'iminsi itanu mu karere ka Afrika. Yagendeye ishure ry'intango rya Chipala ku murwa mukuru Lilongwe rihabwa imfashanyo n'ikigo cya Amerika kijejwe iterambere mu makungu aricyo USAID.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Rwanda aho Sergeant Rutare Jean Bosco nabo bareganwa hamwe mu kwica Niyitanga Jean-Claude bamwita umusuma bashikanywe imbere ya sentare ya gisirikare. Umuryango wa nyakwigendera ukaba wifuza ko urubanza rwoburanishirizwa aho icyaha cyabereye abanyagihugu bagahabwa ijambo. Ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Niyitanga Jean-Claude yarashwe mu ijoro ry'itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka arasirwa mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge. Ubushinjacyaha bwagejeje mu rukiko abantu batatu bakurikiranyweho kugira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera. Ku isonga haza Sergeant Rutare Jean Bosco uregwa ko ari we warashe nyakwigendera amasasu abiri mu mutima agahita yitaba Imana. Ubushinjacyaha burega kandi Madamu Musanabandi Sada wari umugore wa nyakwigendera ariko babanaga mu buryo butemewe n'amategeko ko uyu mugore ariwe watabaje abari ku irondo ko yatewe n'umujura aba bakaza bahuruje abasirikare. Ubushinjacyaha unarega Bwana Nsanzabarinda Louis wari ukuriye irondo ko ariwe wahuruje abasirikare ko batewe n'umujura aba nabo bakaza bahita barasanya kwigendera. Ubushinjacyaha bwongeyeho ko nyakwigendera amaze gupfa abaregwa bagiye kuzana radio ndetse n'amafaranga bakabigereka ku murambo wa nyakwigendera ngo bigaragare ko yishwe avuye kwiba. Urukiko rwahaye umwanya baregwa bose ngo biregure maze Sergeant Rutare Jean Bosco warashe nyakwigendera ahita yiyemerera ko ariwe warashe nyakwigendera ndetse asaba imbabazi umuryango wa Niyitanga Jean-Claude n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda. Sergeant Rutare yasobanuye ko yishe nyakwigendera atabishaka ko ahubwo yitabaraga kuko bamaze kumufata agatangira kubatuka ababwira ko yabahemba bakava mu miyaga bararamo. Urukiko rwabajije Sergeant ko iyo umuntu atutswe ahita yicwa maze asubiza ko atabishakaga. Umugore wa nyakwigendera Musanabandi Sada yasobanura urukiko ko yabanye n'umugabo w'imyaka 8 ko ariko bari baratandukanye. Yabwira urukiko ko wahoze ari umugabo we yamuteyiwe mu gicuku agahonda urugi ndetse akabasha kwinjira mu nzu akamutwara amafaranga. Uyu mugore yavuze ko yahamagaye umukuru w'umudugudu avuga ko yatewe gusa ngo ntabwo yigeze yita nyakwigendera umujura. Musanabandi yasobanuye ko yabonye irondo n'abasirikare baje batangira kubwira nabo wahoze ari umugabo we. Abonye ko bikomeye yihutira kujya gutabaza polisi. Uyu mugore avuga ko yahamagawe n'umuturanyi amubwira ko umugabo we bamaze kumurasa ngo agahita agaruka. Bwana Rutare Jean Bosco wari ukuriye irondo ari nawe wahuruje abasirikare yahakanye ibyaha aregwa asobanura ko yahuruje abashinzwe umutekano agira ngo batabare uyu mudamu wari watewe ariko ibyo kurasa byakozwe n'umusirikare abaregwa bose bagaragaje ko batazi ukuntu nyakwigendera ageretsweho ibintu yasanganywe bivugwa ko ari byo yari yasahuye imvugo y'uko nyakwigendera yishwe avuye kwiba yababaje cyane abaturanye ndetse n'abavandimwe ba nyakwigendera bemeza ko yaba nitanga ndetse n'umuryango wavukamo w'umusaza Byasiro Matias bari bifashije badashobora kwiba uyu ni bwana niyo yita Bernard uvukana na nyakwigendera
uriya murumuna wanjye ntabwo yigeze yiba n'umuryango wacu nk'uko umuco wacu umusaza turaze yatoza umwuga w'ubucuruzi nta mwuga wo kwiba twigeze aho guharanadusebeje bikomeye cyane ko umuryango wacu urishoboye uyu yari afite atoriye isudira afite abakozi akorana nabo akoresha anakora n'intebe ku buryo yari afite ubushobozi bushoboka kandi akongera no ku mugabane isa ya muhana
muvuze ko umuryango wanyu wifashije ku buryo kumukekera ubujura bidashoboka mwiteguye namwe kuzaregera indishyi z'akababaro ku icyo gisebo cyayogezweho
ibyo ni hanyuma dufatanyije n'ubucamanza icyo buzageraho icyo buzatugendera hanyuma tukamenya uko tuzasaba indishyi urubanza rwagombye kubera icyaha cyabereye n'izo mpaka ku buryo n'abaturage bazagira icyo babimenyaho hagacika umuco wo kudahana
nyakwigendera yari asanzwe akora umwuga wo gusudira benshi mu bo yakoreshaga ndetse n'abo bakoranaga bari baje kumva urubanza bavugaga kuko bazi nitanga Jean Claude nta muntu n'umwe bagiranaga ikibazo
njyewe nabanye nawe nakoranye nawe nanagendanye nawe nta kibi muziho
nawe ntabwo yigeze abumujura n'umunsi n'umwe ni umuntu twabanye igihe kirekire twanakoranaga
ubushinjacyaha bwasabiye abaregwa bose gufungwa by'agateganyo iminsi 30 ubushinjacyaha bukemeza ko hari impamvu zikomeye zituma abaregwa bakekwaho kuba barishe n'itanga ubushinjacyaha buhera ku byo Serge Rutare Jean Claude yemerera ko ari we wishe nyakwigendera abandi nabo bakaba baramugeretseho ibintu bavuga ko yishwe avuye kwiba buri wese mu baregwa yasabye urukiko ko rwamurekura akazakurikiranwa ari hanze kuri Serge Rutare Jean Bosco asaba umucamanza kumurekura asobanura ko atatoroka kuko n'ubundi yafashwe amaze igihe hanze nyuma yo kwicanya kwigendera umwunganizi we Maitre Yusuf Ndutiye akavuga ko nk'umuntu wemera icyaha nta rindi perereza rigikenewe ku buryo arekuwe ntacyo yabangamiraho iryo perereza uwahoze ari umugore wa nyakwigendera n'uwari ukuriye irondo nabo basabye urukiko ko babarekura kuko bafite uburwayi urukiko rwatangaje ko ruzafata umwanzuro tariki ya 8 z'uku kwezi nyakwigendera nitanga Jean Claude ni umuhungu w'umusaza Myasiro Matias wahoze ari umucuruzi uruzi hano mu mujyi wa Kigali asumta kaboye ijwi rya Amerika i Kigali
mwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika i Washington DC ejo ku munsi wa kane abantu batanu bagizwe n'imisore ine n'umukenyezi umwe bagiye kugira imyiyerekano kuri ambasade y'u Rwanda i Nairobi basaba ko Diane na Adeline Rwigara barekugwa bari bajanye kete bandikiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame ariko igipolisi cya Kenya cyarabankiye kwinjira kibabwira ko batemerewe kuhinjira atari abanyarwanda n'inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wilikaneza ari Nairobi.
Abo baragize uwo mugwi w'abantu batanu bariko baharira n'umupolisi wo mu gisata c'igipolisi ca Kenya gicungera ambasade n'ibindi bisata mpuzamakungu ari mu bacungereye ambasade y'u Rwanda yariko abumvisha ko nk'abanyakenya batemerewe kwinjira mu bigo vya ambasade y'u Rwanda kuko hafatwa nk'ikindi gihugu ariko ko babishoboye boza n'abanyarwanda babashigikiye bakinjiza ikete bari bandikiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame bashitse kuri ambasade y'u Rwanda nk'igihe cy'isayindwi z'umutaga mu gihe batanguye kwiyegeranya saa mbiri z'agatondo nabajije Lidia Kimume yari abarongoye icyabaye kugira ngo baze ari bake gutyo
Even one person can speak on behalf of the voiceless. So we are not a few.
N'umuntu umwe ashobora kuvugira batagira aho bavugira. Ku bwacu rero ntabwo turi bake kuko icyo twashaka gukora uyu munsi nuko ubutumwa bwacu busohoka bukumvirizwa kandi turizera ko Paul Kagame azoronka ubutumwa uko bigenda kose akongera agafata ingingo. Ubutumwa bwacu n'ugusabire kurwa rya Diane natagira icyakoze turamusezeraniye tumuhaye nakanya ko ishura atabikoze tuzofata izindi ngingo dukoreshe ivy'amategeko twemerera kugeza rekuye Diane n'umuryango wiwe hamwe n'abandi banyepolitike bafunzwe mu Rwanda Ambassador James Kimonyo azerukira Rwanda muri Kenya nubwo atabakiriye yamenye ko baje Kuri telefone yatubwiye ati kubona bari bahamagaje abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bakaronka bake cyane vyerekana ko abantu babonye ko ivyo basaba bitagira ifatiro Bwana Kimonyo yanabwirijwe ya Amerika kwa bakoze iyo myerekano bashaka guhara bika leta y'u Rwanda anabasaba kureka kugira ico kibazo cha politike mu gihe kiri mu minwe y'ubutungane anashimangira ko bavuga ivyo badatahura ariko kimumeyemeza ko bazi ico baharanira.
We understand what the family of Diana Rugara is going through. All the family and the family properties have been taken by the president of Rwanda. So we are against.
Turatahura ibyo umuryango wa Diana Rugara uri kuracamwo amatongo yabo yose yaranyazwe na president w'u Rwanda. Rero turiyamiriza iho nyango ajyagatya kazi na muntu uko risa kose hamwe na mabi yafatiye kugisina kuko uburenganzira bwiwe bwo kwitoza nk'umukenyezi yarabwatswe afunzwe atamvo nimwe y'ukuri ifatiweko kubera gusa yari yashatse kwitoza ngo abe president w'u Rwanda. Paul Kagame ntari hejuru y'amategeko kandi turiyamirije ivyo ari kakorera uwo muryango. Ubu dusaba Paul Kagame kurekura uwo muryango vuba bwango n'abandi banyepolitike bafunzwe mu Rwanda. U Rwanda ni kimwe mu bihugu byasinye amasezerano mpuzamakungu naye yase rwiyemeza kudahonyanga agateka kazi na muntu. Paul Kagame ategerezwa kubahiriza no gukingira agateka k'abanyarwanda bo se nukurekura Diane.
Paul Kagame should respect and protect the rights of the Rwandans and also release Diana.
Abavuga nk'uyu mukenyezi president w'u Rwanda yaramaze kuba inyishu hari ku itariki ya 19 ukwezi guheze harahira abadepite bashasha mu gihugu ciwe yafatiye ku banyororo barenga 2000 bari baruhutse kurekurwa n'ikigongwe ciwe harimo umunyepolitike azwi cyane Victoire Ngabire uwo yari yabwiye itangaza makuru ko atakigongwe yasavye kugira ngo arekurwe.
Turekuye aba bantu bejo bundi twarekuye barimo ba bastar ba politiki ishingiye hanze ariko ndashingiye mu gihugu kajya kubona ukabona abantu barahe ntabwo nasabye imbabazi ntabwo nasabye imbabazi cyangwa buriya baturekuye kubera pressure hano ukomeje kubigenderaho turajya kwisanga basubiyemo niba ari ubuhamya bushakwa kugira ngo tukwereka ko presha atari ikora akora gutekereza neza urisanga basubiyemo cyangwa se urisanga basubiye hanze kujya kuzerera kuko nta kintu uzakorayo. Uru Rwanda mureba aho rwavuye twavanyemo amasomo atuma abantu batadukanda ngo dukandike rero uwashaka yacisha make.
Diane Rwigara na nyina muvyara Deline Rwigara batawe muri yompi mu mpera z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze. Kimwe mu byaha bahurirako mu byo bahagirizwa no guteza imidugararo mu gihugu. Uwo munyepolitiki atavuganwa n'ubutegetsi we yihariye kucaha cy'ukora n'ukoresha impapuro mpimbano ikomoka ku nzandiko yegeranije aho yashaka guhatana na President Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017 nk'umukandida wigenga. Mu rukiko abaregwa bahakanye ibyo bahagirizwa bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Kwindi nkuru yo mu Burundi ingaruka zo kugara amashirahamwe y'abanyamahanga yatanguye kugira ingaruka ku mpunzi z'abanyakongomani zahungiye mu Burundi. Amwe muri amashirahamwe yahora afise ibikorwa bitandukanye mu makambi yahagarisa abakozi mu kurindira ko leta yumvikana nayo mashirahamwe. Impunzi z'abakongomani bahungiye mu ikambi ya Bwagiriza mu ntara ya Rurigi barafise amakenga kuri kazoza kabo mu gihe amashirahamwe yahora abafasha yohagarika ibikorwa. Ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana.
Impunzi z'abakongomani bahungiye mu Burundi mu ikambi y'Ibwagiriza intara ya Rurigi bamenyesha ko kuri uno wa kane amashirahamwe amwe yahora abafasha yakoze ibikorwa bibayabaye ayandi nayo ntiri warugurura n'ibiro. Ijwi rya Amerika ryavuganye na Fredy Gakunzi aserukira impunzi z'abakongomani ba mu ikambi ya Bwagiriza yatanguye atubwira uko byari byifashe mu gatondo kuno wa kane.
Yeriso yamaze kugara nta bantu niyo service minimum nayo iri kirakora abari ko barakora service minimum na NGBC akasa akazi ko gukoreshwa service minimum mu gihe bagomba gukoreye service minimum nakubwiye ko ubuzima bwacu buba andanye ha n'ubu mpagaraze ku bitaro hari abana barembye bameze nabi mu gihe babakora service minimum urumva ntacyo biri butange haba hakeneye ama transfer haba hakeneye gukora nyako bikomeye cyane siri tubu nyine turi muri periode navuga ko turasana bafite epidemie indwara yo kudahwa no kudiare kwa bana muri ico gihe bavuze ngo service minimum urumva ubuzima buracyabo tumerera nabi gose.
Fredy Gakunzi aravuga ingaruka zizoshikira impunzi bivanye nuko ishiramwe IRC ryahagaritse imirimo ryahora rikorera muri iyo kambi.
IRC niyo ijejwe gutanga igitoro miduga yose ikora mu buryo bw'amakambi niyo izana abaparteneri abana baje gukora mu mwaka wa gatandatu wa secondaire baje guheza amamodoka ya IRC niyibajana umwe cyo giye nyine bizame bizacye bihagarara IRC hano ijejwe ibintu byinshi niyankadre impubyi iraba bapfakazi iraba bakuze niyo ijeje kurwanya ibintu bya violence n'andi mahohoterwa yose nibindi nibindi rero ibyo byose imugihe bayihagarika numva ibyo byose byoca biduga ku rugero rwo hejuru cyane
mugihe naho ishiramwe DVC byohagarika imirimo Burundi. Fredy Gakunzi avuga ko amagara y'impunzi yoca sinzikara kuko bakarigwa n'ingwara zitandukanye.
Uravye hano turi n'ahantu hashushe ahicara hari birwaye ku munsi byiburi buri atonda abantu 220 ku bitaro habarimo abana bari barwaye amadiare barwaye malaria malaria ni nyinshi cyane gose abo bose umunsi umwe JVC totonda ngo ivure ucusanga ingaruka ari nyinshi cyane turafite abantu bafite maladie chronique ubwo no kuvuga ngo abo bose barakurikiranwa na JVC turafite abana ba malnutrition abo bose ni JVC ibakurikirana ari indwara bitandukanye byinshi gose ku munsi bagira amatransfere mu Rwigi Bujumbura Kiremba n'ahandi
waseruka impunzi ziri mu ikambi ya Bwagiriza arafite ica saba abana bariya
nasaba abo bose leta nayo mashirahamwe kuganira bumvikana ku neza ya twebwe izo bavugana zose izo amasharije yabo bahana barebe inyungu cyangwa se ineza ya twebwe impunzi guverinoma y'u Burundi yaratwakiriye turi abana bayo iradufasha turabishima gose yaduhaye indaro nuko yifuza kutumera neza ikore iraba iyo neza yacu kimwe nayo mashirahamwe nayo ntavuge adadaza kuko usanga abantu yari ifisi baguye mu mporero
nimba hari amakondisiyo atendeza ya mashirahamwe babanza bakayaheza ikiringo runaka iyo hasere kagira na kontra n'ayandi mashirahamwe yatangura gukora ayo yandi akabona kugenda ariko bahagaritse nta yindi shirahamwe riraza ndabona cyaba ikibazo gikomeye.
Umwe mu bategetsi bajeje gutunganya ibikorwa muri hasere ishami rikoreye Bujumbura yabwiye Ijwi rya Amerika ko kubona ayandi mashirahamwe afise uburyo n'ubushobozi byo gukorana na hasere muri iyo migambi bisaba umwanya muremure cyane. Uwo mutegetsi avuga ko agifise icyizere ko leta zote bakumvikana n'ayo mashirahamwe kugira ngo ibikorwa byo mu makambi y'impunzi zahungiye Burundi bisubire bifate umurongo. Terasi Nahiraja umuvugizi w'ubushikiranganji burayi by'intwaro yo hagati twamurondeye kugira ngo atubwire umuti bagiye gutora kugira ngo izo mpunzi ntizigwe mu mporero ariko yatwishuye ko afatiriwe n'inama. Ijwi rya Amerika rirabandanya rimurondera kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo. Ikambi ya Bwagiriza iri muri komine Butezi intara ya Ruyigi mu seruko bw'u Burundi ibamwe abakongomani baba 1900 ikaba yuguruwe mu mwaka wa 2009 mu ntara ya Ruyigi. Fidel Antoine Nsabimana ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda birabandanye. Impari ni ndende muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mucamanza Brett Kavanaugh. President Trump n'aba Republika bashaka ko yinjira muri sentare ntahinyuzwa ya Amerika, yamara abademokrate ntibabishaka. Nivyo mugenzi wacu Thomas Kamirindi adusobanurira.
Mu kwezi kwa gatandatu gushize, Juji Anthony Kennedy w'imyaka 82 y'amavuko, umwe mu bacamanza 9 b'urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje ko afashe ikiruhuko kizabukuru. Hashize iminsi mike ku itariki ya 9 y'ukwa 7, President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje izina ry'umucamanza Brett Kavanaugh w'imyaka 53 y'amavuko wo gusimbura Kennedy. Mbere yo gutangira imirimo yariko agomba kubanza kwemezwa na Sena. Gusa ari mu gihirahiro ntaramenya niba azemezwa cyangwa niba atazemezwa. Ikibazo nyamukuru ni icyerekezo cy'igihugu mu myaka iri imbere. Muri iki gihe abacamanza bane b'urukiko rw'ikirenga bashyigikiye amatwara y'abakurambere, abandi bane bashyigikiye ihindura amatwara. Kavanaugh yemejwe umunzani wahita ubogamira ku matwara y'abakurambere imyaka myinshi iri imbere. Impamvu yabyo ni uko abacamanza b'urukiko rw'ikirenga bashyirwaho ubuzima bwabo bwose, bavaho babyishakiye cyangwa se inteko ishinga amategeko ibirukanye iyo batatiye igihugu cyangwa bagakurwaho n'urupfu. Kavana rero ashobora kumara mu rukiko rw'ikirenga imyaka 30 kugira ngo agere ku kigero cy'amavuko y'uwo yagombye gusimbura, Juge Anthony Kennedy. Ashobora no kuyirenza. Urugero, umucamanza wamaze igihe kirekire mu rukiko rw'ikirenga mu mateka ni Juge William Douglas, yamaze imyaka 36 n'amezi 6 kuva mu 1939 kugera mu 1975. Ikindi kandi nuko ibyemezo by'urukiko rw'ikirenga bitajuririrwa. Abademokrate rero bafite impungenge ko Kavana abaye umucamanza wa 9 igihugu cyasubira inyuma ku burenganzira buhora butera impaka ndende muri rubanda. Aha twavuga nk'uburenganzira bw'abagore bwo gukuramo inda, uburenganzira bwo gushyingiranwa ku bantu bahuje igitsina, cyangwa se uburenganzira bwo gutunga imbunda. Abademokrati rero ntibashaka ko Kavana yemezwa. Naho abarepublikani bo mu ishyaka rya President Trump bashaka ko atambuka byanze bikunze. Gusa bafite ubwiganze budahagije cyane muri Sena. Ni 51 ku bademokrati 49 uko bihagaze ubu. Bivuze ko nka babiri muri bo bafashe icyemezo cyo kwimijwa ryabo Kavana byaba bimurangiranye. Abademokrate kandi banenga umucamanza Kavana ibitekerezo bye ku bubasha bw'umukuru w'igihugu, cyane cyane muri iki gihe umushinjacyaha wihariye Robert Mueller arimo akora nketi ku birego by'uko Uburusiya bwaba bwarafashije Perezida Trump gutorwa. Uyu Kavana ugibwaho impaka azi imikorere y'umukuru w'igihugu kuko yabaye umujyanama wa President George W. Bush kuva mu 2001 kugera mu 2003. Azi kandi n'imikorere y'umushinjacyaha wihariye muri anketi ku mukuru w'igihugu. Koko rero yabaye mu banyamategeko b'umushinjacyaha wihariye Ken Starr wakoze anketi kuri Perezida Bill Clinton kuva mu 1994. Yagize uruhare runini rwo kwandika imyanzuro y'iyo anketi yasabye ko inteko ishinga amategeko yirukana Perezida Clinton ku mirimo ye. Iki cyegeranyo cy'umushinjacyaha wihariye Ken Starr cyamuritswe mu kwezi kwa 9 mu 1998. Kandi koko rero inteko ishinga amategeko yaragikurikije iburanisha Perezida Clinton. Noneho mu kwezi kwa 12 1998 umutwe w'abadepite wemeza ko agomba kwirukanwa ku butegetsi, kuko Sena ariyo yari ifite ijambo rya nyuma mu kwa mbere mu 1999. Nayo yaratoye ariko amajwi ya 2/3 yarakenewe ntiyagerwaho. Bityo President Bill Clinton aguma ku butegetsi kugira manda ye irangiye ku itariki ya 20/2001. Nyamara rero Kavana wagize uruhare runini muri anketi kuri Perezida Clinton no gushaka kumukuraho yaje guhinduka. Mu 2009 yanditse mu kinyamakuru kimwe cy'amategeko ati iyo president ahangayikishijwe na nketi akorwaho bituma adakora akazi ke neza. Avuga rero ko umukuru w'igihugu adakwiye gukurikiranwa mu mategeko. Kuba demokrat ibi byerekana ko kuri Kavana perezida wa repubulika ari hejuru y'amategeko, kandi we ku giti cy'abaye umwe mu bagize urukiko rw'ikirenga ashobora gukingira ikibaba Perezida Trump wamushyizeho. Ku mukuru w'abarepublika muri Sena Mitch McConnell birababaje kubona abademokrate badashobora gutandukanya ibya politiki n'iby'ubucamanza. Naho Perezida Trump asanga abademokrate bashaka gusa gusenya umuryango n'ubuzima bw'umucamanza Kavana. Ati nyamara rubanda barabireba kandi bazabyerekana mu matora yo mu kwezi gutaha. Abanyamerika rero koko bahanze amaso aya matora azaba ku itariki ya 6 y'ukwa 11 no kumenya ingaruka ikibazo cy'umucamanza Kavana kizayagiramo. Amatora azavugurura intebe zose z'umutwe w'abadepite na 1/3 cya Sena. Azagira inkurikizi rero ku myaka 2 isigaye muri imanda ya Perezida Trump bitewe n'uko abarepublika cyangwa se abademokrate bazayatsinda. Abahanga mu bya politiki ya Amerika benshi bemeza ko abademokrati baramutse bagize ubwiganze mu nteko ishinga amategeko itaha babangamira politiki ya Perezida Trump, hakiyongeraho ko abademokrati bamwe na bamwe bavuga ku mugaragaro ko batsinze amatora ataha bashobora kugerageza kumusezerera ku butegetsi manda ye itararangira.
Njuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twahita bafite kuri isaha hano bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.